ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri beneza ncu timwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije n'izingingo nkuru nkuru zigize amakuru twateguriye. Abarwanyi b'abayisilamu bararashe abantu 19 babicisha ibipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi Hamas. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntiyagire ahumuja. Aya makuru tuyatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi b'abayisilamu baraboshye abantu 19 babicisha imipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abandi bantu barashoboye guhunga yamara bashobora kuba barasomye nturi mu gihe bari kubagerageza kujabuka uruzi Lamia berekeza igihugu cya Uganda. Umuyobozi w'ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki Maurice Mabele Musaidi yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kwirengero ry'abo bantu ritaramenyekana. Musaidi n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo batangaje ko igitero cyabereye mu karere ka Watalinga mu ntara ya Beni cyakozwe n'abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mpfunyapfunyo. Igisirikare cya Congo cyatangaje ko cishe abagwanyi ba ADF batari munsi ya 6 mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Yamara nta byinshi cyatangaje ku bikorwa bya gisirikare cyakoze uyo munsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo Anthony Mwarushai yavuze ko igitigiri cy'abasivile bapfuye ari 11. Yamara yatangaje ko icyo atari igitigiri cya nyuma. Umugwi ADF ukorera mu buseruko bwa Congo wemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislamu. Uwo mugwi washizweho muri Uganda imbere y'uko wimukira muri Congo mu myaka y'igihumbi kimwe na 1990. Wagirijwe ko wishe abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myaka 10 irangiye.
Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi Hamas. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangisha.
Haciye umunsi umwe abategetsi batari bake bo mu bihugu by'Abarabu bagiranye inama yihuta muri Arabie Saoudite baranebaguye bivuye inyuma ibitero Israeli yagize mu karere ka Gaza. Inyuma yaho umuhanuzi mu bijanye n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jake Sullivan yaciye agira ikiganiro kuri televiziyo y'abanyamerika ABC yibukije ashimitse aho Amerika ihagaze ku ntambara ya Leta ya Tel Aviv ku mugwi Hamas. Yagize ati,
"We believe in the importance of the laws of war, which means taking every
twebwe duharanira ko amategeko agenga intambara afite agaciro gakomeye cyane. Ibyo bisigura gufata inkingo zose zijyanye no gukingira abasivili. Kanatsinda tuzobandanya gushimangira ku mvugo yuko Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi n'abakora ibitero by'iterabwoba."
Umushikiranganji mukuru Benjamin Netanyahu nawe ku munsi w'Imana yari yasabwe na televiziyo CNN kugira icyo avuze ku vyo umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu yavuze yuko abanyepalestiniya benshi cyane bamaze kwicirwa mu karere ka Gaza. Benjamin Netanyahu yavuze ati,
"I think any civilian loss is a tragedy and it should the blame should be placed squarely on Hamas."
Ngenebwira ko buri musivili upfuye biba ari ibintu biteye agahinda kandi byo bikwiye kubazwa Hamas kuko niyo iri kubabuza guhunga akarere kaberamo intambara. Ibabuza kandi ibafite imbunda ku gahanga. Yagabye bitero mu karere twumvaga ko gakwiye kuba gafite umutekano.
Umushikiranganji mukuru wa Israeli yongeye avuga ko ni intambara irangira uruhara rw'umutekano wa Gaza ruzoguma mu minwe y'igisirikare cya Israeli, ariko avuga ko hakiri kare mu kumenya uzoba ayobora leta yako karere.
Urakoze Oriana tukivuga kuri Palestine. Kandi umushikiranganji wa mbere w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mohamed Saleh kuri uyu wa mbere yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukoresha indege ziguma zishikiriza imfashanyo zikoresheje ubuhinga bwo kuzikorora mu ntara ya Gaza yasinzikajwe n'ingwano hagati ya Israel n'umurwi Hamas. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Mohamed Staye yasavye ishyirahamwe ONU n'umuryango w'umwe bw'uburaya gukororera imfashanyo mu ntara ya Gaza cyane cyane mu gice cyo mu buraruko bwayo. Indeko za Israel zashitse kugwinjiriro rw'ibitaro bikomeye cyane mu ntara ya Gaza kuri uyu wa mbere, aho abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abariko barahavurirwa harimo impinja bariko barapfa kubera ukubura kw'ibitoro. Hari izindi mpungenge ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora gutandukira ibindi bice biri hanze y'intara ya Gaza, ni mu gihe hari gutana mu mitwe gutera kwiyongera mu gice cyo mu buraruko bwa Israel cegereye urubibe na Liban. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iriko ikora ibitero vy'indege z'ingwano mu bibanza birimwe abagwanyi bashigikiwe na Iran mu buraruko bwa Siria. Kuva Israel itanguye mu kwezi kurangiye ibitero bigenewe kuzimanganya mu gwi Hamas, abantu ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Gaza barishwe. Abarenga ca kabiri c'abanyagihugu baba muri iyo ntara bavanywe mu vyabo n'ibitero vy'urutavana ko Israel ibandanya kuhakorera.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio y'ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi yarateye akamu abakiri bato kabasaba kwishingira ibikorwa byo kwiteza imbere, ni mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri burangwa mu gihugu na cyane cyane mu bakiri bato. David Ntamakuriro ni umwe mu bakiri bato yashinze ishyirahamwe rikora imirimo yo kubaka ryitwa Building and Multi Business Company BMBC. Mumfunyafunyo mu vyo iyo shirahamwe rikora harimwo kubaka uraro. Rirafasha kandi abarundi baba mu mahanga kubaka amazu mu gihugu c'amavukiro. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye rero na David Ntamakuriro ayoboye ishirahamwe BMBC aca kumayange ivyerekeye iyo shirahamwe.
Ubwa mbere hoho iryo shyirahamwe ryabayeho muri 2012, ni ukuvuga jewe nahereza kwiga amashuri muri 2011, ariko kubera yuko nari nakuriye ku mashantiye nakuze ndi mu fundi niga kubaka rero mu ruhuko narabikora. Hanyuma murabihugire umuntu agire ishyirahamwe ritera imbere ni uko riba ryatoreye inyishu ikibazo kiri mu kibano. Rero ndiko ndubaka ndi mu fundi ku mashantiye ajya twakoramo mu ruhuko, narabona ibibazo biri ahantu na donaca, harimo nk'abantu bubaka amazu basanga bariko baka amazu kumera menshi, mugabo umuntu akaza kuyubaka atazi n'amafaranga izo mutwara, akaza kuyubaka azi n'ukuntu izobisa, ugasanga abantu bariko baracapa n'amakaramu n'amakereyo kuri shanti ibintu izotwara miliyoni menshi. Hanyuma kandi ngasanga hari ibibazo bya communication mu gutanga amakuru, nagenda menya nk'abo ku mashanti nakorako nk'amazu twubaka yabara y'abarundi mu mahanga naho umutekano atari bwa shemere, mugabo abahirokaro bakamazu ngaha nkabona ukuntu bagira ingorane gukorana n'abantu badashaka kubaha amakuru, umwe kubera batahinga kubyatanga, abandi kubera batabona ukuntu bagira, abandi batabona ko bikenewe. Rero amashuri nayo narabona icyo nzokora, ni narabona ikintu gikenewe mu Burundi cyane cyane anakuriye, nkabona ko nagikoze kizotuma hari abarundi benshi boroga mu kurangura imigambi mu kubaka amazu iwabo y'abavuka canke yabo ikambere no gu no mu gushora kudosubira iwabo basanga hariho bora bashaka gushikirana.
Mwako buravuga ko mwakoze mugira umwuga w'ubufundi, ico cyumviro cyabajemwe kubera mwari musanzwe mukora ibintu nk'ibyo canke hari ibintu byatumye ico cyumviro cyo gushinga iryo shirahamwe rijerwe kubaka kibazamwe?
Bwa mbere urumva tuko turabikora twarabonye yuko hari ibazo, no kuvuga iyo ntaba nakoze ndi mu fundi hari ibazo ntari kubona, kuko mu gutanga no shirahamwe nabwira abantu nti hari ibazo mugira ibi nibi nimuze tukure tutege tushaka kutabigira icyo rege cyangwa gatuma tubishyira hamwe. Ariko kandi murazi yuko imuntu ariko ariga abarondera kandi kuzokwibesha, rero twarabona kandi ko bizotuma turonka akazi, kubera ni nkaho hari akazi katakogwa, ni nkaho tubizaje gukora akazi katari gafite undi muntu no kuba agakora mu bunyamwuga. Wasanga umuntu wese kuba kumenya ibintu bidahambaye kandi muzi ko isi yose niyo muri bari ibintu nyene bizirinjiye. Rero twarabonye ko hari akazi atari umuntu no kwita tukagwanira nk'abantu bakeneye serivisi nziza bari mu diaspora cyane cyane n'abari ngaha bari mu mabiro badashaka kujya kuva iyo bakora bagiye gukora amazu yabo. Turabona duti aba bantu ubakura ku mutwaro wo kwirirwa ku mashanti canke bakora n'abantu batabitahura ata abantu ntiborekana ko kumuhemba cyo bwa tereka tubigire rero tukunara dutunga. Hanyuma mu ntango narazanye abagenzi banje kugira ngo abafasha gushikira ngo dushobore gukorana n'iyo shyirahamwe, mugabo kubera hari mu ntango atanyungu zari bwavemo bamwe n'ibyakunda ko bahaguma natashe kwa twapfuye, ariko abantu bagiye baragwirira rero buhoro buhoro mushiko no ishamwe DMBC ikaba ari societe nini ikora ibyo kubaka harimo mbere n'ibindi bintu byo mu bindi bitatandukanye ko nyine mwabivuze ego
reka tuze ku mirongo ya telefone dufite ndi kumana uhamagara urihe ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyimvire shikiriza
ndafite ikibazo ni nk'icyumviro
ego mubishikiriza
natwe gushikiriza nk'ikibazo ni kubera iki muguma mwubaka nabonye ni building mugabo turaza ibyo bakora baza kubaka ahantu abantu barima ibifungurwa ndabona yuko hari ingaruka bizotera muri kazoza ibyo turubaka amazu ahantu hisimbimwa icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri kumenga ajya amazu bubaka n'amazu azinze rwose najye gusahiriza bene bizi bato bato cyanke najye gusahiriza abantu bishyize nicyo murakoze cyane
murakoze cyane ndabashimiye yari ndi ku mana mu mwishure mutumire
ndabeko muhumuriza kubera yuko bwa mbere aho twubaka henshi n'amatongo batanze na leta y'Urundi kugira ngo abantu bayibake nk'amazu usanga arahantu iwacu cyanke muvuga ngo ahantu twakwimuce cyanke ibindi bintu usanga arahantu nk'akaro murazi ko dufite proje muri miriwasi agenda muri miriwasi mu gaseke buye munyabugete n'ahandi hose na za Gitega hose za Makamba usanga ari amatongo leta yateguye imbere leta usanga nabanje kuraba nyine ko ibyo kubaka bihabereye rero tuge n'ibyo tuko dukora ibigegami minsi mu Burundi ariko dukurikira intumbero cyanke ibanza leta yabonye ko bibereye aha nicyo kibazo tuvuga kuko bitabereye burya leta niyo tunako tuvyubaka ko ngahari amategeko urumva hari n'ibyo bitandukanye n'impushya urumva rero bimwe bimwe ntibikunda ko tuzubakira matonga yagendewe ndi mbuguye mwene wa muri Afrika yepfo urumva barabona amafoto twerekana abona mu Burundi harameza n'ahatari nk'imirima usanga hasa neza rero agashaho n'umwenga twaharima mugabo ajya amatongo tubaka bayeye kubaka hanyuma kucerekeye ko tubaka amazu azinzwe rero kubaka inzu byo kuzimba ivana n'umuntu icyo murabikibona hanyuma ariko kandi ubona nyine kubaka uko iminsi igenda bitera bizimba uvuze ngo inzu ngo nizimbuke uko umuntu abyumva burya turi uko tubwira miliyoni icumi turatuyubaka mugabo turaharura se na biro de cide imenyereye cyane imaze imyaka cumi n'ibiri bikora ariko rero inzu nyine ibyo twifuza bidakunda ni kuvuga inzu hajya iyo wumvise igitoro kizimbye icyuma tubatse kica kizimba isima kizimba naho rero bihera ugasanga naho kubakisha inzu kijya nayo isima inzu igumye izimbye mwese yubatse ntigeretse ku yindi bisiguriki rero nimba twifuza umugambi wo kubaka twebwe tumeze nko kwa muganga twitura burya duhishutse ati jewe muntu ubu ntushobora kubaka inzu tujya tumwereka ukuntu byogenda mugabo yigiranye n'ibindi dukorera abandi bantu utusanga nyine hari igisanga bidahuye kandi iyo aduhishuka nawe nyine uburyo bwiwe bwa bishobora rero adatwegere dushobore kumwumviriza hanyuma tumupropose solution tuma ku buryo afise ashobora kuronka inzu iberanye
murakoze dufise umusaza ku murongo wa telefone
ni mu Rwanda mu majyaruguru umurenge wa Bwisige akagari ka Gicu umudugudu wo ku Munini
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize
ndashimira umutumiwa kuko kuca kutubwira byinshi byiza kandi ngashiramo itangazamakuru uko mwamuhaye umwanya mukaduhara umwanya tukagira uhare mu kiganiro kandi ni byiza yuko n'ubundi itangazamakuru ni ikiraro gihuza abayoborwa n'abayobora kandi ni byiza cyane ariko nkambaza nk'umutumirwa none nk'abantu batashoboye kubona amahirwe yo kujya mu ishuri naho ngo bige ese bashobora kubafasha bo cyangwa abarangije za kaminuza n'amashuri yisumbuye nabo bafasha kandi atubwire n'uburyo niba leta irafasha kuko uhari usanga nk'igashyirahamwe ugasanga kubera n'ubushobozi buke agasanganira igeze hose atubwiye niba leta ibafasha nangwa se n'abandi baba bakuru ubushobozi cyangwa babafasha abasapotinga ku buryo bashobora no kugera ahandi hose kubera ubushobozi wenda baba babonye batubwire n'uburyo n'abafasha n'ubundi
murakoze
yego
mu mwishure
bwa mbere kubyerekeye ubushobozi dukoresha ni ukuvuga tumaze imyaka cumi hari itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani 2012 niyo ishami bembitse ryashinga imbere y'amategeko tukaba impapuro tukemera gukora nk'ishyirahamwe rikora ibyo kubaka kuko nibyo twakora mu ntango byonyine naho dukora ibindi bintu rero urumva imyaka si mike torotori gwiriroye twavuze ko dukorera aba diaspora benshi uhereye cyane cyane ngaho muri Amerika ukaja i Buraya muri Australia n'ahandi na za Afurika nyene naho muri Afurika y'epfo nyene mbere harimo rero ni kuvuga ko iri imyaka ari myinshi twarashoboye kwegeranya uburyo dukoresha ku buryo twashoboye gushika ku bukuru bw'ibibanza binini byagutse dukora nk'ino migambi tubiguze ariko kandi biri na 2021 hari ibanki twatangiye gukorana mu buryo no kwita kinyamwuga yo ngaha mu Burundi kugira ngo ishobore maze kubona ko tuko dukora imigambi nyene kiumara kenewe mu gihugu ari banki bita DGF yaciye ishima ko dukorana iyo migambi rero ibyo abacu batishoboje ica ishobora kubibashoboza mu kutugurana amahera tukubaka amazu yabo ariko kandi uko nyine kagiye turakura nk'uyu tarose abafite programu bo mu Bushinwa tugukora nka mashini n'imiduga bivuye kuba dukorana nako kuje tubona ko mbere nk'umyaka ibiri tudoba dutuma mu Burundi yaba leta cyane abandi bubaka ibintu bihambaye babona ko bitagikenewe kwitura amasosiyete yo hanze naho zorinyabuka nini nini kwa rero zifite amamashini yabigenewe abakozi bacu baramenyereje muri ibyo bihugu rero urumva mu yandi masango izina ryiza no kuba tumaze n'igihe byatumye turonka ubushobozi bwo gukora iyo migambi. Murakoze.
Dufise Yafa, uratwumva?
Yes, ndabumva cyane. Ruri Amerika ni Yafa Afonsine, ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza cyangwa icyumvire mushikiriza ku mutumire?
Yego, murakoze cyane. Ngiye icyo nabaza umutumire mwadutumire uyu munsi ku ijwi rya Amerika. Urabona abantu bashaka kugura nk'ikibanza cyo kubaka urugero. Ese ni iki bafasha umuntu mu guhitamo ahantu heza ho kubaka noneho ku buryo bakubaka ahantu buri muntu yizeye sefu y'ubwubatsi bwe yizeye umutekano w'inzu agiye kubaka ese ibyo bintu barabikora ikindi nabagira ngo mubaze ko harimo abantu usanga bari nko mu nkengero z'ibihugu bya East Africa bakomoka mu Burundi ugasanga bamwe barize barangiza secondaire cyangwa se bize mu nkambi ni iki babafasha kugira ngo bagaruke gukorera igihugu baciye muri kampani yabo y'ubwubatsi usanga harimo abafite ubwo bumenyi wenda bwo mwika cyangwa se bwo mu ishuri ariko badafite byibuza ubumenyi bwo kubaka ibyo bita building kandi babikeneye muri societe MBC niye nama bahwa urubyiruko ruri mu nkengero z'u Burundi bari mu bihugu bituranye by'u Burundi urugero nk'ano mu Rwanda usanga wenda bamwe barize b'abarundi ariko ugasanga nta wundi mwuga bafite kandi hari bagasubiye mu gihugu bagafatanya n'amakampani yo mu gihugu mo imbere nansubize n'icyo nari mfise cyo kubaza.
Ndabashimiye cyane Francine.
Murakoze Francine. Kuzerekeye guhitamo urumva twege turafite ibibanza byacu i Bujumbura twaguze tuko turubakamo ayo maproje atandukanye kandi binini binini cyangwa bito bito rero mu kubigura turabanza tukiga bwa mbere bimwe byo biba biri mu bibanza leta yemeje ko byubakwamo amazu bimwe byo ayo bibanza leta yabaje kuvuga ko leta barabonye ko amazu ashoboka kubakamo urumva oye biba bitomoye ahandi naho nyine turabanza tukaraba ko hadatwagwa ko hata inzu zizohatwara n'ibindi kugira ngo tureke baduhaba neza uko ariko tubiraba hanyuma kandi
turamushimiye Fidele niyo ngabo n'umutumire wiwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Reka tugaruke ku makuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yumvirije urubanza rwungurujwe rw'umumenyeshamakuru Theogene Manirakiza ku ngingo y'ifungwa n'irekurwa by'agateganyo. Ni inkuru ya Eric Bagirusa.
Umunyamakuru Theogene Manirakiza wayoboraga ukwezi Media Group yatawe muri yombi mu kwezi gushize yafatanywe amafaranga 1500 mu biro bya rwiyemezamirimo Ebabre Nzizera n'amafaranga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwise ruswa. Yaburanye yunganiwe n'umunyamategeko Jean Paul Yibambe. N'urubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu minsi 30. Mu iburanisha rya none humvikanye ko Nzizera yandikiye urukiko asabira imbabazi umunyamakuru Theogene Manirakiza. Uyu ni nawe wamufungishije nyuma yo kuvuga ko yamuhozaga ku cyamukangisha ko yamusebya igihe hatamuha amafaranga yamusabaga ngo adatangaza inkuru zimutesha agaciro. Mu ibaruwa Nzizera yanditse yamenyesheje ko yababariye Manirakiza. Muri iyo baruwa avuga ko hari ikiganiro yagiranye n'uregwa cyabereye kuri telefone. Avuga ko Manirakiza yakoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge afungiwemo. Avuga ko hari n'intumwa uregwa yamutumyeho mu bihe bitandukanye zimusabira imbabazi. Bityo ko ku giti cye yarangije kubabarira umunyamakuru Manirakiza ntacyo kimukurikiranyeho. Umunyamategeko Jean Paul Bambe avuga ko ibaruwa ya Nzizera yabindi impamvu ikomeye urukiko rwashingiraho rukemeza ko Manirakiza akurikiranwa adafunzwe. Kubwo uyu munyamategeko iyi ibaruwa iza kuboneka mbere hari byinshi byagombaga gusobanuka. Yasabye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gutesha agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro umunyamakuru Manirakiza hagakurikiranwa yidegembya. Umunyamakuru Manirakiza yemera ko yavuganye na Nzizera umurega kumukangisha kumusebya. avuga ko bavuganye nyuma yo kumenya ko ashaka kureka ikirego cye uyu munyamakuru asaba Nzizera kwandikira urukiko yemeza ko amubeshyera. Yavuze ko asanga nta mpamvu n'imwe yatuma Nzizera amubabarira ku cyaha atakoze. Ku bw'Imanirakiza umurega yagakwiye gutanga amakuru yuzuye afasha ubutabera. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Nzizera haramutse ababariye Imanirakiza bitavanaho impamvu zikomeye bwasabye ko akurikiranwa afunzwe. Buravuga ko bugikora amaperereza ku munyamakuru Imanirakiza buranga ko yabangamira amaperereza yabwo bukamusabira ko yakomeza gukurikiranwa ari mu buroko. Mu kwezi gushize nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafunze by'agateganyo umunyamakuru Imanirakiza mu gihe cy'iminsi 30. Mu buzurire bw'Imanirakiza n'abamwunganira mu mategeko barabwira urukiko ko hari inenge zikomeye zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere. Baravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Bavuga ko kimwe mu byashingiweho ari imvugo z'abatangabuhamya batarabukwizerwa na cyane ko batabonye akora icyaha. Imanirakiza avuga ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zibumbatiye kwivuguruza no kuvuguruzanya. Yabwiye urukiko ko nta gitutu yashyize kuri Nzizera kandi ko igihe bakoranaga amasezerano y'imikorere n'imikoranire umurega hariyo wagennye imiterere yayo. Umwunganizi we mu mategeko aravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ko hari ibyo yashoboraga gutegeka Imanirakiza akabyubahiriza ariko akaburana adafunzwe. Yanavuze ko yari yatanze ingwate y'umutungo utimukanwa w'agaciro karenga miliyoni 50 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bugakomeza kugaragaza ko umunyamakuru Imanirakiza yakunze gusaba Nzizera amafaranga ngo atamukoraho ibiganiro bimusebya bigamije kumutesha agaciro muri rubanda. Buvuga ko ayo masezerano hagati ya Imanirakiza na Nzizera yabaye nyuma yaho Nzizera arambiwe ko Imanirakiza ashobora kumusebya. Ubushinjacyaha buvuga ko mu butumwa impande zombi zohererezanyaga bugaragaza ko Imanirakiza yakangishaga Nzizera kumukoraho ibiganiro bimusebya. Imanirakiza yatawe muri yombi mu kwezi kwa 10 uyu mwaka ni nyuma yo kumufatira mu biro bya Nzizera yakira amafaranga 500,000 urwego rw'ubugenzacyaha rwise ruswa. Gusa Imanirakiza akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano na Nzizera yo kujya mwamamariza ibikorwa bye by'ubwubatsi. Kuva mu mwaka w'2018 mu Rwanda hafunzwe abanyamakuru batandatu. Abo ni Focus Ndayizera wari umunyamakuru wigenga wigeze gukoreraho BBC y'Abongereza, Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com n'Umubavu TV, Diedone Niyonsenga alias Cyuma Hassan Diedone wa Ishema TV, Fidele uzaba kiriho Gakire wa Ishema, Theogene Imanirakiza wa Ukwezi Media Group na Jean Paul Nkundineza wa 3D TV Plus bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Benshi mu bafunzwe bakorera itangazamakuru kuri murandasi ku muyoboro wa YouTube. Icyemezo ku rubanza rwa Imanirakiza kizafatwa ku itariki ya 17 z'uku kwezi. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Do kubitse mu Burundi aho abarimira umuceri n'ibigori mu mwonga wa Gihanga bashima ko umwimbu wongerekanye kuva habonetse abahinga b'abashinwa bakabigisha ibijanye no kurima umuceri. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi tuyishikirizwa na Desire Hatumimana.
Turi mu kiyaya cya Gihanga abarimira ariko barabagara imirima y'umuceri n'ibigori. Umuceri uracanuye no kuvuga ko utanguye kwera mugabo utaruzuza. Mu bindi bice by'igihugu bavuga ko uyangitse. Ibigori bikikuje imirima y'umuceri navyo birakuze ariko ntibiragira amasage. Bamwe mu barimye bariko barapompa imirima yabo yatewe n'impongwa ku bigori hamwe n'udukoko dukunze gutera imiceri. Hakurya yaho hari ibigori bimaze kugira amasage. Imirima irirabura bisigura ko yaronse intabiri kwiye. Ikomine ya Gihanga irimamwo izo ndimiro izwi cyane ko ariyo yimbura umuceri mwinshi ushoka mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi. N'umwongo ufise hafi uburinganire bwa hegitari 5,000 ukabutunza imiryango irenga 12,000 nk'uko tubikura mu biro by'igisata c'iterambere c'intara y'imbo SRDI. Iruhande iyo miryango hari n'abahacingero. Umurima w'imetero 20 kuri 5 bawurima ku mafaranga 5,000. Abanyagihugu babona ko umuceri ariyo nzahabu yabo kuko benshi atakindi kibabeshijeho atari umuceri barima. Imbere y'umwaka 2016 muri icyo kiyaya harimwa ubwoko bw'umuceri witwa Kazosi mugwiza cyanke ninga, bakawurima rimwe risa mu mwaka kuko wamara amezi ashika kuri 5 utarera. Bahejeje kwimbura umuceri baca batera ibindi bitegwa mbumbarugo. Icyo gihe abarimyi b'umuceri ntibari borohewe nk'uko tuvyiganirwa na Buyoya Leonidas aho twamusanze mu murima wiwe w'umuceri yariko arabagara.
Ubwa mbere ko twarima umuceri ifumbire tukaba ariko twironderera kuko eseri nta kintu yari isigaye duhaya duhimbuto gusa no kuza gupoma ivyo nivyo vyari bihari byaratugora cyane tukaja mu madeni menshi cyane
icyo giye kubera uburyo buke bwa bamwe bamwe mu barimye umuceri bahitamwe gukoresha ibivi byabo kuko batashobora kuronka amahera y'imbuto n'ifumbire yotuma bimbura neza mu mwaka wa 2019 icyo kiyaya cyavuye gitunganywa neza ku mafaranga agera kuri miliyari 22 z'amafaranga y'amarundi kugira abarimyi bashobore kuvomera imirima yabo neza no mu gice cici ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu mwaka wa 2021 abashinwa rero bashitse batanguye guha inyigisho abarimyi y'umuceri Nizigimana Morrison numwe mu barimyi bakurikiranye izo nyigisho nawe nyene twamusanze ariko arabagara umurima wiwe w'umuceri
ubwa mbere na mbere bataraza ntabwo twatera ku murongo twatera icyo bita kivyaga muri rusangi umuceri hanahanahanahana ariko ubu twatera ku murongo hariho na santimetero duterako iryo santimetero uzitereye ko neza ukakurikiza uko bakwigije nta kibuza utimbura umuceri
uretse ifumbire mva ruganda abashinwa kandi baratanga imbuto y'umuceri wa kijambere n'imiti yo gupompa uwo muceri iyo wafashwe n'indwara byose babitanga ari ngurane umurimyi akazokwishura umuceri huye n'ivyo yasavye kandi atanyungu giyeko ivyo biri mu vyatumye abarimyi basubira kuri mu muceri ari benshi harimo n'abafise uburyo buke uyo ya Leonidas aratubwira ukungene umwimbu waciye wiyongera
ubwa mbere ntako twabironka kuko byaratugora mu ifumbire niyo yatuma byose biguma bibura tukaje mu madeni yo kugura uko butwimbura umuntu arabona yuko harimo karusho akarusho nka umuntu yarakora imifuko 5-6 ashobora kubu
mu gihe bimbura rimwe mu mwaka imbere yuko abo bashinwa batangura gufashanya nabo banyagihugu ubu bimbura 3 mu mwaka Nizigimana Morrison arimira igihanga ati ndimbura ngashima
cyo byanyunguye uno munsi bivanye n'inyungu naronse kae n'ubu nzokwama ndoga mu gihe abashinwa tukiri kumwe uno munsi mu gihe nimbuye ndahagashira indiha nako sigarana nako nikenuza byankenerwa byo mu rugo ndagashira gufungura ngasigarana
ubwo bwoko bw'umuceri bwarashimwe kandi na Telesfor Munezero w'Imakamba
uwo muceri rero ubwiza na ubonye kugereranije n'utwahora turima nuko ari umuceri ugereranije ku hegitari uronka umwimbu munini kurusha uwo twahora turima ikigira kabiri ni umuceri urinda ingwara ntupfa ubo ubonye ku ingwara
mu gihe igihanga mu karere k'Imbo hasanzwe hashushe umara amezi 3 canke 4 ugaca wera Imakamba ho kubera hadashushe nk'imbo umara amezi 5 hari n'ikindi uwo murimyi yawushimye ko
iyo ugeze gushurika icyo twita panikire ni kajya kantu kajya ku intete gaca kagonda mukakaraba hasi hagaca haduga amababi arenga hejuru amababi usanga ari kwamahwa ku buryo atanyoni ishobora kurya n'urutete na rumwe nta nyoni naho utarinda inyoni ntishobora kugwa ko ngo ishobore gutora n'urutete ntibikunda iyo ni avantage nini twabonye ko uwo muceri
bamwe mu bawuteka bakawufungura basigura ko uwo muceri utagwira canke ushaya iyo bawutetse abakenyezi b'abahinga mu guteka umuceri bishura ko uwo muceri mu kuwuteka utawuha amazi menshi kutagwira nako biva kukungene bawimbura bagaca bawukubisha bakawihereza iyo aba bawumaza nk'umwanya ubitse nta nkeka ubukakama nk'iyindi yose
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Nchuti mwese mukunda radio y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukenga Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na engineer yadufashije mu mwuga w'ibyuma. Tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.